twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi, muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi. Muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda mwiyumva ku mirongo migufi ya shortwave ku riro ari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku bari mu Rwanda, abari Uganda mu karere ka Kisoro. Namwe bwe muratwumva atankumanzi ku isi hose. Twi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Adresse yacu ya Facebook, YouTube na Instagram ni VOA Radio yacu.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi bacu kubakurikira imbuga ngurukana bumenyi zitandukanye z'ijwi rya Amerika. Mwayibonye ko twabatumiriye muri Isanga y'uno munsi. Umufasoni Marguerite Barankitse yashinze kandi agatwara ikigo Maison Shalom Magi azwi mu bushimwe bwinshi yaronse ku isi nk'uharanira agateka kazi na muntu na cane cane akabana. Aheruka no gushinga ikigo kindi camwitiriwe citwa Fondation Magi Barankitse. Twamubatumiriye rero muri studio z'ijwi rya Amerika, ari mu rugendo rw'akazi aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Marguerite Barankitse, ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga y'uno munsi.
Amahoro neza Diane, murakoze kuntumira.
Ego, akabazo ka mbere n'ikiriko kirabagenza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ikiriko kirangenza no kugira ngo natumiwe na Duke University. University rero yo muri North Carolina. Yantumiye kuko yari yarampaye agashimwe, irampa cyo bita doctora honoris causa. Rero ncamboneraho kugira ngo nshobore kuramuta inshuti n'abagenzi abadushigikiye iyo myaka yose 30 tuzoshikana mu mwaka uza. Kandi kugira ngo menyekanishe ni na Fondation Shasha yanyitiriye twashize iki icicaro cyayo mu Bubiriki. Ngomba rero ko abantu babimenya ko twa Maison Shalom yagize iyindi ntambwe iticaye gusa muri Afrika. Tugomba ngo ubwo butumwa bumenyekane ku isi.
Murabivuze ko harimo no kumenyekanisha Fondation Shasha, ikigo gishasha kibitiriwe Fondation Magi Barankitse. Kuki Fondation Magi Barankitse? Ni igice kije kicongera kuri Maison Shalom, kuki mwashimye kushiraho iyo fondation?
Mu by'ukuri si jewe Diane nabyiyumviriye. Iyo umuntu rero atanguye gukura akarenza imyaka 60, abamye bashigikira kuva ikigo Maison Shalom gitangura muri Gitugutu 1993 mu Burundi, barambwiye ku isabukuru yanje y'imyaka 65 umwaka uheze. Barambwira ati turashaka koko ikivugo cawe cy'urukundo kitoguma gusa. Mengo iyo bavuze Maison Shalom bavuga ni kintu cerekeye gusa abana, ariko ubutumwa wamuvuga nitubuzi, kandi abantu nibakuzi, niwubahuke utureke n'abagenzi bashya tugire fondation ikwitiriye. Nangura kujyanka na byanse haciye imyaka 4 bagumye babimbwira babimbwiye nk'ishikana imyaka 60 barasubira barasubiriramwo nabwira nti muzobigire napfuye atoya dushaka ku icyo kivugo cy'urukundo ukushaka kw'abantu bumva ko bavukana bumva ko ari umujyango umwe w'abantu uko wakabivuze bishobore gushwara imbibe z'isi bimenyekane ati kugira rero bimenyekane nushobora kuguma wita ari mezo shalom ati nibyo uzobandanya urondera uburyo bwo gufasha ikigo mezo shalom mugabo giri yindi ntambwe nubyubahuke niho rero nahava nkabagamburukira nkabemerera hanyuma rero benshi barimwo harimwo ababirigi harimwo abadagi harimwo abataliano aba n'abaswisi hanyuma rero nuko rero kuva umwaka uheze ububirigi bwaremeye icicaro cyacyo kiri muri komine ya Wavre mu bubirigi
hari uwo hava yibaza ati none Marguerite Fondation Magi barankitse na Maison Shalom haraho bizuba bisaniye wavuze icurukundo ibikorwa bitandukanye navyo bizoza bitandukanira ku kiga Magi
nibizoza bije byuhirira bije bisagira bije kugira ngo abantu ntibagume biyumvira kuko benshi baritiranya Maison Shalom na Orferina bije rero kugira ngo bisigure kubwo butumwa bw'urukundo butagenewe gusa abana bwagenewe kiremwa muntu ni jambo ryubaka isi isi kazohava iba iparadizo si kuko benshi bavuze ati none magugira ko ugirugire kongere gasoko ni jeze hanyuma bahazobe abene magi ndavuga nti hari amakongregation menshi deka nta kuko ugize congregation religieuse urumva urakuramwo abari kumbure araba islam araba poroti araba katolika n'abato barabatijwe ubwo rukundo rero rurengera ibyo bintu byose ndabareka kuko jewe nyene igihe mpagurutse nahagurutse kukubera nemera by'ukuri sinzo reka n'abatemera imana baremera imico myiza imico myiza y'abantu bavukana kuko turavukana rero jewe naremeye navyemeye bije byongerera ko kandi ari ico bisana kukubera ni je navyaye Maison Shalom Maison Shalom n'umwana wanje
nuko rero ijwi rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Marguerite barankitse niwe mutumire wacu muri benshi mwatwandikiye mudusaba ko tubahamagara tuje ku mirongo itandukanye ya telefone turahera kuri Aron Aron ikaze ku jugi America no muri Murisanga.
Okay, murakoze cyane kutwakira hiyo kuri Radio DC ya America.
Uherereye gaho?
Ndivo iburundi bujumbura.
Ibujumbura akabazo kawe rero kwa Magi.
Hello.
Turakumva akabazo kawe canke intererano?
Okay, akabazo mbaza uwo Magi Sharon mbaza nshaka kumenya kiriwe atandwe.
Ngo ko ushaka kumenya iki?
Umuntu yakigwe muri iyo centre yiwe akabazo ka kabiri ati mbega byori abitwara gute mu gihe yoba ari Burundi canke ari hanze biroroha. Akabazo twanze twarutse.
Ushaka kumenya ingene wo kwakigwa muri fondation ukaba umunyamuryango wayo
ukuntu yakira abo bantu acha muri ayo masantre ni gute nize kitere yisungi kibaraba muzanira arabarokrita cyangwa bigenda gute
ngira ngo ariko avuga abana ufasha Magi
ariyo Magi yango ndakubwire uko wewe uriko uritiranya ikigo Maison Shalom kigitangura igihe hari injyane mu gihugu banzanira abana mugabo urazi ko mezo shalom itigeze byukuri ifasha gusa abana ko yafasha abantu benshi bimico kwinshi ko yakorera mu maprizo atandukanye ko yakorera no nabana bo mu ibarabara nabana bagwaye ko yubatse ikubaka ikubakira abana niyigeze iba centre ngo umuntu ngo kugira ngo aze muri centre yamye yigisha ito abantu nka kujya umuntu agwaye yaragenda muri hôpital Rema nka kujya umuntu yiyandikishije mu ishure yaragenda muri école paramédicale cyangwa école internationale urayizi pépinière de l'avenir nka kujya muri Aman House Bujumbura nka kujya Ingozi twari dufise aho abanyeshuri bo muri kaminuza barara nka kujya mu Rutana cyangwa mu Canguzo cyane ahandi hose twarakira abantu ubu rero fondation si centre fondation ni nka kujya yandi ma fondation aronka arondera uburyo bwo kunganira ibikorwa byiza nukuvuga rero ko iyo fondation magi barankitse izorondera uburyo bwo gufasha ibikorwa byerekeye urukundo byerekeye ibiha agateka kazina muntu ikabyubahiriza ari uwushaka kubaka ishure afasha abantu kurondera uburyo hanyuma tukashobora biciye kuri ubwo buryo gufasha kwisi by'ukuri biparadizo si centre ya Kiraroni abantu
ayego akabazo Aroni yamaze no kuva ku murongo mugangira ngo inyisho arayumvise arabajije ati ivyo bikogwa muzo bikorera hehe mwavuze ko fondation imagi barankitse ifisi cicaro mu Bibirigi izo ifisi cicaro mu Bibirigi mu gihe Maison Shalom mu Burundi ntikiriyo
ego
hanyuma Maison Shalom iri mu Rwanda umuntu yo kwimvira ati magi ivyiwe bite mu Burundi byahereye
huya erega Maison Shalom na ushora kuyifuta no mu Burundi nifutika kuko wararedze umwana sico kimwe no kubaka inzu no kuvuga Maison Shalom iracahari iriyo mu Burundi kuko bo biyumvira institution je sinigeze nkorera institution ishira hamwe kuko iyo bavuze Maison Shalom mu Burundi biyumvira ishira hamwe Maison Shalom muga je niyumvira abana ba Maison Shalom rero nabaciye muri Maison Shalom nabafashije na Maison Shalom ubwo butumwa bw'urukundo bwagumye mu mitima y'abarundi irabandanya rero ariyiri naho leta nishora kufuta ngo abo bana bose none abana baciye yo ko barenga 50,000 mwibaza ko atariho bari barubatse ingo zabo noneho rero Maison Shalom ngomba kuvuga iriyo no mu mitima y'abakrowe bakorera leta y'i Burundi irimwo mu mitima y'abazefire babaye ba ambassadeur babaye abakwe bacu
hanyuma kuki fondation magi barankitse igiye mu Bubiligi
ni kubera abashatse ko ibaho bari bashoboye kumpa inyubakwa bashoboye kumpa adres ariko rero izoshobora kuza no muri leta zunze ubumwe za Amerika izoshobora kugenda muri Swiss izogenda mu Butaliyani izogenda nka kujya ama fondation aragira icicaro cyambere ahantu umugabo bakugurura n'ikindi cicaro mu bindi bihugu naho yimiriwe
ego turafise Kenny irakoze Kenny kaze kuje kujya Amerika no muri isanga Kenny
allo
Kenny uhererehe
mperere mutagara cha Bujumbura ariko nsanzwe mvuka mu ntara ya Bururi
usanzwe uvuka mu ntara ya Bururi akabazo kawe kwa Marguerite barankitse twagutumiriye uno munsi
turamuzi neza afasha abana b'imfubyi abana batishoboye ariko kugeza ubu aramaze imyaka myinshi ari hanze y'igihugu bamwibarutse hariho abana benshi bamerewe nabi kandi bamukunda hakaba n'ababyeyi bamukunda bitamwibarutse
Ikibazo cawe cacitse ariko uravuga ati mu bana biwe hari habamerewe nabi n'abagize iki?
Hari abamerewe nabi mu bana b'u Burundi, abana biwe, abana yahoze areze.
Akabazo kawe rero ugashaka kubaza iki? Akabazo kawe kene
sa
akabazo kawe kene uri kura twumva?
Ndiko ndabumva.
Vuga akabazo kawe rero ico ushaka kubaza n'icaye?
Naringize nti
sa
ati nabana benshi bamerewe nabi mu gihugu cy'u Burundi ndetse no muri Afrika rusange hari abamerewe nabi, none kundi gihugu kandi akunda n'abana b'u Burundi bamerewe nabi, arafise intego
yo kuzogaruka mu Burundi. Nizere ko ikibazo cya Kenda cumvise neza. Telefone we ntituriko turashobora kumvikana. Margaret barankitse Keni mu Burundi ati hari habo wahoze ufasha bamerewe nabi, hari umugambi wo gusubira mu Burundi kugira ngo uje kubafasha canke urabye ibindi ubakorera ku migambi itandukanye mu gihugu cy'u Burundi?
Hari uwo kwanke igihugu camwibarutse n'umuvyeyi, igihugu canyibarutse n'umuvyeyi. Keni urabizi neza ko atari je nashatse kwangara, baranyangaje mugabo kandi ndi mukirisu ndemera urukundo. Nico gituma niyo fondation Magi barankitse igiye kunyitirira ishaka kwigisha guhariranira, kugiriranira imbabazi, ishaka kwigisha kw'abantu batase, kw'abantu iyo batase bicara hamwe bakumvikana ibyabatandukanya bagashobora kuzuririzanya. Rero nikimbuza nejo byoshoboka no garuka. Mugabo ubimenye Keni urukundo ntirugira imbibe. Kandi kuva kera namambwira n'abarundi. Je sinahagurutse kukubera barundi. Nahagurutse kukubera nemera urukundo rw'Imana yatuvukanishije, kandi nemera ko umuntu kiremwa muntu wese tugize umuryango umwe. Rero abanyumva na wewe Keni ushoboye gufasha nabo bana bamerewe nabi, mufashanye canke abo bana bandi nareje bafise uburyo bafashanye, kandi nzohora nama ndiko ndabikora. Nuno munsi ndafasha, nuno munsi mu Burundi ndabafasha, abo bana baramamagara ngabafasha, nzobandanya ndabikora.
Ngira Keni yatomokewe. Turafise kandi Floribert. Floribert ikaze kujugira Amerika.
Murakoze cyane.
Uherega Floribert?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Akabazo kawe canke intererano?
Jewe hanini nagomba gushimira umupfasoni.
Turakumva Floribert, bandanya.
Nagomba kumushimira ku byiza akorera abana b'u Burundi ndetse n'abantu bakuze. Kuva na kera twamye tumwumva mu bikorwa byiza yamya. Naho leta y'u Burundi kagombye kumwubahiriza, yagombye imutoteza ku
bandanya.
Niwo mutera intege ndamubwira nti akomere. Abarundi swazi akamaro yatumariye nabanda gatera imbere n'umutiga tanya kuri icyo yiyemeje. Reka abantu bishobora duceye amaze n'Imana ndazira mushigikiye mu bikorwa akora.
Murakoze cyane.
Urakoze Floribert, ugira umunsi mwiza ngaho i Bujumbura mu Burundi.
Urakoze nawe.
Yego. Floribert ati ukomere kwibanga arazi ico wakoze n'abandi ngo barazi ico wakoze, ariko hambavu yabo hariho n'abandi bafise ivyo bakwagiritse. Igihe cy'u Burundi uri ku mutahe mpuzamakungu ukurondera uwo mutahe niyo fondation. Numva ko nta bishobora kugongana.
Diya nagira ngo ndakubwire nk'umuntu yemera by'ukuri yemera Imana kandi w'umukirisu. Urazi ko Yezu igihe bamushikanye imbere ya Pilato yarabajije Pilato yarabajije abamuzanya abafarizaya ati none mumwagiriza iki barabura icyo bamwagiriza mugaba yavuga ati none mugomba ndekurende ati uwo muntu nuwo kwica ati dushaka Baraba nanje nibaza ngo umwaka nyene bandumikiri uwo mutahe umwaka bancira urubanza ko ndumwicanye amakungu yarakoranye Yerevan mu minwe ya George Clooney bampa agashimwe bise umuntu akangurira urukundo akangurira ubuntu isi yose urayizi ingene bayise pour l'éveil de l'humanité for awakening humanity urabibona rero igihugu canyi barutse kinciriye rubanza ngumwicanyi isi irakoranye amakunga arakoranye impaya gashimwe nk'umuntu ya ashaka kwisi irangwamwo urukundo ibyo rero ntibidusamaze ntibinca inkokora kandi nababirigi urabibona neza ko babisinye nganda afisi bipapuro vya statue kumwami yabishize ko ikinkumu akemereyo fondation et arrêté royal nguko bayita bari banze bari bazikani ko abarundi banciriye rubanza ngo gupfa mu byukuri rero barabizi barabibona ibyo ntibidusamaze kandi ntibizobuza ko amakungu urabibona nca none sinca muri ya aeroport none sinerekana ibipapuro none nibabibona
nta na rimwe birakugura muri ya aeroport uri kuraza nka muri Amerika avuga ati
nta na rimwe bara magarika oya mukabara bizi haraba bibona ngira ngo bararungitse kiretse kera ngifise indangamuntu z'i Burundi niho nagiye muri Turki Istanbul bagize nsanga ipasport yanje y'i Burundi barayirevutse niho nabimenye ko byukuri bagiye gira hanyuma nca ndahindura rero ibi indangamuntu nca ndasaba ibipapuro vya Luxembourg ubu rero nibaza ko nidegenza kandi nabo nyene nico gituma iyo fondation ije kubwira nabo nyene banciriye urubanza go gupfa nabo bashize kuri liste nabavukanye nabantu nabo nyene ngunda kandi sivyo kwigirisha turi mu ikarema uwo somigi somwa cuno munsi tikirimwo kubabaranira nanabababariye
tukivuga kuhomagi uno munsi yegukira nk'umuntu mwese agira igihugu mu Burundi kazi uriki ariko urabicishijemo uvuga ati na passeport y'u Burundi nkifise mfise ipapuro vya Luxembourg muvugwa ahatandukanye no kumbuga ngurukana bumenyi uvuga ko wasavye uvuze ati nasavye ipapuro ariko hariho nabavuga ko ico gihugu co bacaraguhaye ivyo ipapuro kigusaba kuba umunyagihugu witeka wacu ivyo byo bari byo canke namakuru yo gushikuza
kandi gushika ubusa ndaronka ubwene gihugu bwa Luxembourg ntabwo narondeye kuko jewe n'ukuri singira isoni tu uwumbajije zo kuvuga ko ndi murundi kazi n'igihugu canyibarutse nakuze soko kurambwira ko fise ababyeyi babiri umuvyeyi yanyibarutse yitwa Tereza n'umuvyeyi yanyibarutse yitwa Burundi no kuvuga nta na rimwe nico gituma tuvuga igihugu catwibarutse none warabonye umuntu yihakana uwamwibarutse kandi si Burundi bwanyihakanye nuko utandukanye Uburundi ndacara umwana wacu mukaba sindi umwana wa CNDD-FDD jewe twatase n'abategetsi abayobozi b'Uburundi je ni twatase n'Uburundi Uburundi n'umuvyeyi wanje kandi nico gituma niyo fondation izoshira imbere by'ukuri abo bana b'i Burundi kuko ngo umuryango uhera ku muryango kuko nibo bampaye icondi aho ndi hose ubwo ruzogi aho nataye ruzogi ni mu Burundi kandi Imana yampaye ico gihugu no vuga umuntu yarambajije ati mbe wanditse igitabo wo titre wo gihani yahe mvuga ngo pour ma maman le Burundi je ne me tairai pas nibyo nshaka kandi nibyo nzo
hari umugambi wacu w'ico gitabo
iko none ndatanguye gusaza numva ko shaka gusigira gigiza
iko turafise Marcel twagira yezu kundi murongo wa telefone Marcel ikaze ku juri ya Amerika
murakoze
uherereka Marcel
ndi Kigali mu Rwanda
akabazo kawe canke intererano kwa Marguerite barankitse twagutumiye no munsi
nakabazo nshaka kubaza madamu ikibazo mfite kijyanye na bamwe mu banyeshuri yareze abana barihiriwe amashuri na Mezo Shalom mu minsi ishize harabiga muri mu makaminuza yo mu Rwanda tukunzitse ko bakuwe ku rutonde rw'abahora barihirirwa na Mezo Shalom kibaza ese kubu ngubu ari mu buhungiro mu bihugu byo hanze niwe wabikoze arabizi cyangwa byakozwe n'abandi bamufasha kureberera icyo kigo akabazo ka kabiri abantu benshi rimwe na rimwe iyo bumvishe OMG nk'izo ngizo usanga bafite inyota yo kujyayo kugira ngo bafashwe nabo ariko rimwe na rimwe ugasanga bo bafite intumbero yo kureba abantu bameze batya wenda hanini nk'impfubyi kubera igihe Mezo Shalom yashingwaga wasangaga ibihugu byinshi birimo umutekano mukeya akita ku mpfubyi rimwe na rimwe ese ubu ngubu nta kuntu bashobora no kuba bafasha umuntu mu miryango itishoboye baturuka mu miryango y'abakene nubwo tubazo tubiri nari mfite murakoze
urakoze Marcel twagira yezu ngaho i Kigali mu Rwanda Marguerite barankitse mikoro nirwanyu ku tubazo tubiri ego
Marcel nagira ngo ndakubwire ko n'ubu ndi mu Rwanda ko naje mva mu Rwanda hanyuma ko ico kibazo ca mbere abanyeshure uzobabaze ibyo bari basinye burya rero umuntu kugira ngo aronke imfashanyo yo kwiga muri Mezo Shalom barafitani hariho amasezerano basinyiranira n'umunyeshure ayo masezerano rero aratomoye umunyeshure yemeye kwakira iyo mfashanyo yo kwiga arabisinya ubirenze ko rero ayo masezerano arimo cyane cyane imico ndangagaciro byanditse ubirenze ko baraguhamagara bakakubwira ati ibi bintu ni wewe wabikubise ko umukono ubirenze ko rero baca baguhagarikira iyo bourse d'études abo rero banyeshure uzobabaze kuko baraje kandi twarabandikiye turababwira ati amasezerano twasinyiraniye kuri iyi tariki warayarenzeko uyarenzeko baraguhagarikira rero sabo dukorana boba baraciye iruhande ngo babikore kuko turi kumwe nacyo tugize urunani nabo dukorana noneho abo dukorana naho yo mu muyobozi wa Mezo Shalom ari mu Rwanda n'uwahoza ari umwana wa Mezo Shalom Rishan Nijimbere nacyo rero agira tutaba turi kumwe nuko rero benshi abanyeshuri twabahagarikiye kuko bagira ngo urabona barapfa gukubita kumukono mugaba atabi bisomye neza twarababwiye warenze kuri iyi article iyi niyi none urahagarikiwe ni bourse d'études ica kabiri nacho hajya uvuga ati umbega nitwigeze dufasha burya impfubyi gusa oya abantu baritiranya nico gituma mwokurikira neza mukaraba ubutumwa bwa Mezo Shalom bwabaye ntitwafasha impfubyi gusa ego twaritaye ku mpfubyi mu mezi ya mbere kuko nibo baje baduhungira ko najewe nibo nari nahunganye mugabo mu nyuma twarafashije abari mu mabohero twaragize amakoperative gushikaho tugira bank twararubatse ibitaro twaragize amashure ayo mashure niyigwamo impfubyi gusa mugabo turaraba ukeneye gufashwa kurusha uwundi hanyuma tukagira inama nk'ubu mu Rwanda abo dufasha gusa impunzi z'abarundi harimo abanyarwanda mugabo tubahabwa n'ubuyobozi bw'amadistrict batubwira ati aba bantu ni mubadufashirize canke iyo tu abakongo bahunze nabo bari mu ikambi ya Mahama nabo nyene barajamu mezo Shalom ntiyigera ivuga ngo ifasha umuntu kubera religion canke kubera ubwoko kubera intara uraraba mu mateka yacu ivyanditsweko
dusuye ku mirongo ya telefone platine mum kudra nizere kwizina ryawe ndarivuze neza kudra mahoro
amaro cyane
iryo zina ndabivuze nuko nyene witwa canke ndari isomye nawe
oya ntacu bitwaye igikuru gusa nuko kudra warisomye ko bikwiye nubwo iryo rindi ukuntu yameze nk'ibigucanga
yameze nk'imicanga uherere hega kudra
amasaha tuvuga nagiye ndi muri Afrika y'epfo ariko mvuka Monge mu Burundi
Afrika y'epfo mu gisagara cya he
Johannesburg.
Akabazo kwa Marguerite barankitse twagutumiriye.
Ego ndabaramukije cyane mama wacu.
Amahoro neza kudra.
Murakomeye iyo.
Ego ndi mu rugendo ariko ndakomeye. Ego.
Ego ni byiza cyane. Ha maje nayo tutu tubazo tubiri twonyene nashaka mu mpe ku muco. Ubuheruka kizigenza wacu nyakuba wa perezida ya heruka muri hari mu bubiri gumengo niba ntihenza aho yabonanye n'abarundi baba hari ahani hanze twabonye ba abashoboye kumwitaba bamwe bari barongoye ride n'indega ka bahani agateka kadi na muntu wa mutampacu n'inde
Pierre Claver Mbonima
Mbonimpa bose barabonanye abantu tutaziga nuko mbere bo kwicaranye na hamwe ngo baganire wowe byoba ngo butumwa bwa bwaragushikiye canke ntabwo bigeze baguha hoho woba waripfuje nuko wari kuhaba kabazo kagira kabiri hoba muri programme zawe wo butegekanya gusubira mu Burundi ibyo gusa nibyo bibazo nashaka kumwe ku muco
murakoze ko hari katu muri Afrika y'Epfo urakoze katureke Marguerite warankitsa kwishuri magi
kudra wanyiseti mama wacu dukunda nanjye urazi uri kibondo canje ngunda nico gituma nahagurutse haraciye imyaka irenga 40 guko abantu banzi kuva mu bihumbi mu gihumbi n'amajana 993 mugabo ni wa soma mu mateka yanje namye mpaguruka kuva nkiri muto kuva mfise imyaka 24 ndera abana baba baruza abavyeyi babo ndabaha mu buryo buke mfise nukuvuga rero ugo rukundo rwamye ari go rundanga nta muntu numwe ampamagara ngo ndeke kwitaba rero igihe yari mu Bubiligi jewe nari mu Rwanda utimbega iya guhamagara ngo mubonane wari kugenda ega ndumukirisu sino kwanka umuntu amamagaye ngo tuganire kuko nta numwe marira ivomo umunsi yo mpamagara kambwira ati ngo tuganire no ugenda nkamwitaba nk'umuvukanyi mugabo sinda mwitabe nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuko ari hivyo gushika ubu kuva bampekuye bakica komeza amahoro kuva baduhekuye bakatwangariza abavukanyi bakangara abandi nabo bakabata mu mabuhero hakaba abantu bagiye inzima yongo hari hivyo ndamusaba
hanyuma muca mugira ko kuri ako kabaza ati byoshika ugasubira mu Burundi nk'ubu unye bishitse ati byo biganiro nibibe nimuze twumvikane turabe ikikwiye gukoka kugira ngo abahunze bahunguke namwe mwe murimwo ibyo biganiro bibeye mu Burundi
nje nakimbuza erega ni gihugu ni gihugu cyanyibarutse mugabo kugira ngo umuntu asubire aho bamwangaje hariho intanga marara nosaba imbere yuko nsubiriya iwacu nkamenya ko hariho umutekano wanje ikipfa caburiwe ni mpongodi jewe novuga nti kugira ngo nsubire mu gihugu cyanyibarutse mfungurira bajya bana baboreye mu mpimba bafungiwe ubusa ni hamagara bajya bamenyesha makuru bagende amaradiyo yugurugwe tubone koko hariho umutekano ku bantu bose nosaba nti abo bose bangaye ni batwakire twese tutekane tuvuge ikiri ku mutima twubake igihugu cyatwibarutse sinureka kutahi wacu
ngira kuduha muri Afrika y'Epfo aratahukiwe ku kibazo yabajije twese na Jean Bosco niyo mwungere Jean Bosco ikaze ku juri ya Amerika
murakoze cyane murakoze cyane
uherereye ga Jean Bosco
ndi Malawi ndi Lilongwe
Lilongwe ni muri Malawi ego hinge gatonya Francis uwihoreye turaziko tugufise ku murongo wa telefone wihangane turanze twakire Jean Bosco ari muri Malawi akabazo kawe Jean Bosco
cyaka akabazo kanje ubwa mbere ndaramukije madi ndakuramukije mu byo mu Burundi
amahoro neza Jean Bosco
ndemuri mu Burundi mu acho abana bose kwisi ndibaza ibyo tundubigera ko niyo dondo tufise ni wabo imana igutsigana
akabazo kawe
akabazo kanje jewe icambere na mbere na goma ikizabo bintu na bakubugusaba wewe ikizabo na bagusaba leta y'u Burundi ubwa mbere na mbere ibiko kuri kurakora turabikurikirana ku maradio naho umuntu aba atari mu gihugu cyangwa naba atari aho mubamura ariko turabikurikirana biravugwa ni gano muri kumura kurera mu Rwanda mute mwigisha abagejene kurima mwigisha abakorora turabyumva ariko byari kutumegera yakabare pe Burundi yabyumva nyene muri kumurateza imbere abandi ikindi gihugu natwe mu Burundi bari bavuze byinshi akarorero je ndaraba nko muri Tanzania ibiye bizandika banyarugusu ubutumwa baba baraye mu nta mashuri ntaki karaba nyene muri kumurafasha mu bindi bihugu byo bikorwa byacu bari kubikorana no mu gihugu rero ico nasaba leta y'u Burundi nuko yo dufasha ikumvikana ikabona ibyo byiza muri kumurakorera ibindi bihugu muri kumurakorera mu kindi gihugu uko mwabikorera n'ahandi baranace nko muri Tanzania ukarabuzima abantu babayemwo kanatundarana nka intara mwari mukorera mwe zaru yigi abona benshi ko bari barababa bo mu rugi nabo baciye bahungira hajye hari abamu aba muri mezo sharo mezo twakunda kuyaga hari abahakoze bari babaye mu buryo budatandukanye mwayaga mukavuga ati twe twari mu kigahana hana byagenze ukuntu byakunze ko tujya mu Rwanda yari ugasanga ni wa muntu yakora ngaho niyampfu byitagenshi nyamago yari bitunzwe namwe rero twosaba yuko leta yofasha ikumvikana namwe ikabaha umutekano mukagaruka inkunda marembe nicyo nagomba gusaba saba mwebwe saba na leta yuko mwakumvikana abana b'u Burundi n'abagore mu nkambi zitandukanye bakatorera koyoka abana mwahoze mufasha kuko nabo n'abari kuzingwa twakeneye igihugu mwagize ni uruhara kugira nabo bari aho muri mwafashije abana babo mwabashije imiryango yabo turifuza yuko nabo bagira ikigongo bakiyumvira abarundi iyo bari ibibazo bariko baragira ko mwebwe icyo mukire mu gihugu cyacu murakoze cyane muhetsaje mu byo mukora
urakoze cyane ni imani kumvire kandi ntamvura idahita nitugumye umutima urukundo nigo rwamarutsinda
ngira kumvise ahari muri Jean Bosco ahari muri Malawi Lilongwe turafise na Francis uwihoreye Francis nawe ikaze kujugira Amerika no muri tsanga twatumiriyemo magi
mara neza ndabara mu gihe
uherehe ga Francis
ni muri Lusaka ni Zambia
Lusaka Zambia muvuga make ni mu Lusaka muri Zambia havugwa make
na mahoro kaje turashimye
akabazo kawe
akabazo nana akabazo nini cyangwa ni zino no acha gushimira umufasho ni nyakubahwa Margarita unhere ano yagiye agira cyane cyane kuva ibihe by'ukuri bagiye bucyamuye Tige turaraba dusoma cyatumbiza byagiye akora kuva aba nubuga bamwangaje bari mu ishyamba yagiye akora byinshi bihambaye cyane. Niyo gitangaje abanyine yagiye afashe umunsi ni wamwangaje. Naye bigatangaje n'ukuntu Leta y'u Burundi umunsi yashawugira ingufu kazigira icyaka byo gusubira gutahukana umubyeyi yagiye akora ibintu byinshi byinshi nabo nyine bazi batakwirengagiza. Aha ni ibyo kino nusa n'ubusaba umupfasenga Margarita ni kwihangana cyane. Kwihangana burya nta mvura idahita inzira twizije yagiye akora nakekeye ko ariko aba ndabikorera mu mahanga iyari Imana ibe imuhengera kandi nkamusabira gusubira kubyobona ari mu igihe cyose cy'amavukiro ariko arakora ibikorwa yifuza gukora abikora mu gihe cy'amavukiro. Niyo nterano yanjye nutanga ahanini nta n'ikibazo numbaze no mubaza kuko nta kaga ijye gateza mu gihugu atari ibyiza bitayakoze.
Urakoze rwose. Ugira umunsi mwiza ngaho muri Lusaka Zambia. Marguerite baranyitse rero ku vya fondation abanyagihugu mukanye turabagaruka ariko ku vya fondation Fondation Magi baranyitse mu Birigi Maison Shalom Kigali bizokoroha ko ufatikanya Kigali na Bruxelles.
Ereka urabona na wewe Diana kumbure nuko waje muri studio ubu ibintu byose biroroshe naho uba muri Australia urakorana n'uri Kigali mugabo nshaka kubwira abantu banyumva iyo umuntu akoze araheza nawe akubahuka agatangiragi imezo Shalom ubu iri kwije ifise umuyobozi yarukiye muri Maison Shalom nakiye abayitwara kirane numva mengo no kubahuka nama mbaza abantu ni none mbona mwarahagurutse muranka manda ya gatatu mbere ko mudahaguruka ngo mwanke manda za Magi zimaze imyaka 30. Rero ndashaka ko Maison Shalom nzoguma ndayikora kuko mu intego yihaye urabisoma ngaha ni ukuvuga ko izorondera fondation inyitirira izorondera uburyo bwo gufasha ibikorwa byose haba ari muri Congo haba ahantu hose bizoba bikenewe nzoronka ubwo buryo nzobutanga muri Maison Shalom nzobutanga abo bambaza ati icyo mpa nkagira Imana nkaronka uburyo bwinshi nabo bandi atambibe turinze kugira jewe sintegerejwe kwama n'ubundi ubu umezo Shalom Legacy jewe nayiyobora
iyobogwa nande
iyobogwa na Richard ni kimbere
mwebwe mukaba muri
jewe nari muri conseil d'administration nkaba presidente wa conseil d'administration mugabo si jewe ndi executive sinari muri executive na gatoya
turacyatse bigaruka ko mukanye hari akabazo cangaruka ko reka mbanze na Kire Brian ari ku murongo gira nti tumutebye Brian ikaze ku ijuri y'America uherereye he
gende muri Uganda
havugwa makinga Brian akabazo kawe Brian uratwumva muri Uganda ibyo done numva Brian since ko tukivuse turamumva ko hari mugasinzi ko ariko aratwumva Brian uratwumva ariko aratwumva nta muntu yahava yibaza none ga Magi ati fondation Magi barankitse ni nyafrika ko bikotse ariko barankitse kandi yitiriwe umunyafrika w'umurundi kazi igiye kure ku mugabane wa Buraya naho hava yibaza ati babanyafrika izozi bashikira byoroshye kuko wumvise n'uwavuze mukanya ariko aragaruka ku kanati ivyo uri kurakora biriko bikorerwa mu Rwanda no kuvuga ngo bifasha hari habanyarwanda bifasha kandi byari bikwiye no gufasha n'abarundi bagufise bakwibarutse iyo fondation y'ubwo izoshika muri Afrika byoroshye ngo ifashe abanyafrika
mbega kubera iki twama twibaza ko twebwe umunyafrika rinda gufasha umunyafrika ego baravuga ati umujyango uhera ku mujyango jewe na none ubujyo nahora nkoresha bwa mezo shalom ndabye abanyafrika n'abanyafrika bake bunganiye ivyo bikogwa vya mezo shalom kuva itangura je ntampuwe rero no kwibaza kuko ni wabona nuko byanditse mu gifaransa objectif ya fondation Magui Barankitse yanditse ngo humaniser l'humanité
guha ubuntu guha ubuntu isi
isi nuko vuga rero uwo ari we wese azoba turonse uburyo uzofasha kandi nawe yogira icicaro muri États-Unis irafasha nakibuza rero yuko ngo igiye kure nahigiye none ko nabandanije mfasha i Burundi naho nari navuyeyo kumbure abantu biyumvira misi yose iyo bavuze gufasha baraba ibintu baraba imodoka zaguze baraba amazu yubatse babona imirima ibyo bariko barimbura nibabona nta muntu yiyumvira ko kurukundo rukubaka kuko ubuntu iyo utanze ubuntu ukabuha umuntu aba umuntu kurusha arahigwa kurusha kumuha ibintu umuntu aguhaye agateka nukuvuga rero nibikuremo mezo shalom nama mvuga ko numu menyesha makuru igihe munze nshitse mu birigi nkashika tana kimwe mfise kumure na namba ye impuzu mukamba sadyo w'ubirigi yantijije yampaye unambare nshobore kugenda yamajije ati ubugamagi watakaje byose ugiye kubiki ko watakaje passport watakaje igihugu watakaje naciye nseka na kimwe natakaje nahunganye ikiruta ibindi nahunganye urukundo kandi jewe n'umuntu bwa mbere umuntu rero natangura kuraba ubwoko bukuru n'ubwoko bwo kuba umuntu iyo mbyutse siniyumvira ngo yo nimvire ko uko ndi umunyaruyigi ko ndi umukatolika ko mbyuka nzi ko ndi kiremwa c'Imana ko mfise ubutumwa burengeye intara yanyibarutse burengeye igihugu canyibarutse n'ubutumwa buhambaye uwo muntu re yiyumvira ati ko ngiye kugira iyo fondation iri mu Bubiligi ko izofasha abana b'Ababiligi uyizofasha uzoba wese abikeneye uzompamagara ni murundi yampamagara ati ngira niyumviriye ndafise umugambi nguyu wo kunganira bajya abana bo ku buterere birigwa mu iyarara nibizombuza ko ndamufasha ni naronka umuntu ampamagara ati twari turi mu ikambi Nyarutenderi canke ahandi hose inakivara mbega wo turungikira ibitabo twari tuki nkarubamfise uburyo nzobifasha ni wewe wampamagara Diana ati twebwe twagira ngo dufashe ngaha abarundi bacamwe nabye nyine
ego Jacques uratwumva Jacques kaze kujugya Amerika no muri isanga Jacques Jacques turi kumwe Jacques ni turi kumwe icicaro cha Fondation Magui Barankitse kiri mu Bubiligi hari ahandi hari amashami yacu mu bindi bihugu murashaka gushika
turacara uruyoya gumwakumwe none urabona rero uruyoya utangura kuraba nico gituma uru rugendo kandi ndashimiye ijwi rya Amerika ryantumiye no munsi kugira ndabirate namwe muzombere abavugizi kugira ngo turonke ubwo buryo bundi urabona iyo ari mezo shalom bayifata nka projet ayo mafaranga tuyafise tutegezwa kuyakoresha icyo kintu uwadufashije yavuze na ayo mafaranga rero ngubu ubayamfashe bayandungikiye bakayamati nayo gufasha bijya bikogwa bya Maison Shalom ariko ubu fondation inyitirira ndose uburyo dushobora kubukoresha ku bantu bose bazo babamamagaye nkashobora gukora noneho nisanzuye atari ya projet baduhaye ya ligne budgétaire nguko babyita ya cadre logique wasinye rero ni byiza no kugira ngo shobore gufasha kugira ngo ubwo butumwa bw'urukundo busasagare bukwire mu mitima y'abantu
yego muhinga bw'ivyuma barambiye ko Jacques agarutse Jacques
yes magi
uherere hehe
ba zamerereye mu Rusaka
muri Zambia
neza cyane
abo mu Rusaka Zambia ijuru rya Amerika turabaramukije kuko tu muri muradukurikira mutari bake tubibonye ku matelefone muturungi kirango tubahamagare canke turavye abakurikira Facebook yacu hari abatari bake turabashimiye kungere mudukurikira
kabazuka hari abantu benshi cyane gusa nuko bafitibaza byinshi bitandukanye bidashobora gukemurwa kuri telefone cyangwa ngo bikemurwe muri ambasade nk'uko turi muri leta nziza
ni ukwihangana akabazo kawe rero
bo akabazo kanje bo mu kibazo kijyanye n'ibintu bya ni ukuvuga n'ikibazo kijyanye n'ibintu by'amatakisi rero amatukutuku n'amamoto
ntutujyanye mu by'amatukutuku n'amamoto uno munsi turi mu bya fondasiyo Marguerite barankitse
Okay.
Umunsi mwiza ngaho muri
Rusaka. Ngomba kubaza. Ibintu bijyanye na Magi barankitse nabonye fondasiyo iheruka gushingwa niyo yashinze kera. Kera yari Magi. Ngaho uno munsi yashyize ko Magi barankitse.
Fondasiyo yari Magi? Uno munsi
kera yari mu minsi yahera.
Nibigo bibiri bitandukanye ariho Maison Shalom iracahari
yari Maison Shalom ubwo yitirwa Magi
yego
ubwo uno munsi hari Magi barankitse
fondation
Magi barankitse c'est pas vrai
yego
bo none uno munsi mufasha ku buryo ubuhe ku bihugu ibihe mu isonga iki kugira mufashe abantu bariko barabakurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi yo kuvuga nk'uno munsi mushobora kuba mwashinze Magi barankitse aho muherereye kugira mufashe igihugu kandi mwongere mufashe n'abandi bantu bari mu bihugu bitandukanye
urakoze
uno munsi muriko mufasha ku kibazo cy'abarundi gusa cyangwa cy'abanyamahanga bose bari mu bihugu bitandukanye abandi barundi bo bari mu bindi bihugu mubafasha igiki cyangwa mubafasha iki
urakoze ego
urakoze cyane ku kibazo cyawe nibaza ngo ntiwari bwampamagare cyanke ngo umenye no gutumirira ugende usome kumburuje kuri site web ya Maison Shalom urabona ubutumwa bwa Maison Shalom hanyuma ubu ntituratangura kugira site web ya fondation inyitirira ifise izina ryanje nzoheza ndabisobanure neza hanyuma na wewe ubitahure neza mugabo uno munsi nkuko mpejeje kwishura umumenyeshamakuru turacyarura uruyoya narinje kumenyekanisha ibikorwa ubutumwa twishinze ibyo rero kwari kugira ngo abantu bashobore kuba beza bagira ubwo ubuntu Imana yadusabye mu kuturema ikaduha ikatwishushanya ko igashaka ko atamuntu numwe kiremwa muntu yoshigwa ku ruhande ngo aheze abeho nabi kandi afise abavukanye nibwo butumwa rero nishinze
nigira ya tomokewe fondation Magi barankitse kuva imaze umwaka ariko murayibona gute mu myaka 5 iri imbere muzaba muri ko murashika no muzabukuru murayibona gute mu myaka 5 iri imbere kuvuga ko Maison Shalom yo iri mu kwiza 30 bigenda bikurikirana ariko Maison Shalom yo yirakuriye fondation Magi barankitse imyaka 5 yako kabebe mwavutse izoshika bimeze gute
uradi ufise kazoza kacu mu minwe nuwaturemye. Jewe yo bambajije kumure mpora ndabivuga mu rurimi rw'igifaransa, bambajije ati none wewe ubona gute n'ubuzima bwawe? Ubuzima bwanje buri mu minwe yuwabumpaye Imana. Rero umbajije ati mu myaka itanu nibiki simenya aho nzoba ndi, ubizi nuwandemye. Mugabo yampaye ubwenge, indemana ubwenge iduha iratwishushanya ko iduha gutunganya isi ngo tubitunganye. Urumva rero ugeze mu zabukuru uravuga ati reka nsigiragi kuko ndashobora no gutsitara. Ntawuzi rero muri iyo myaka itanu aho nzoba ndi. Mugaye iconzi cyocu iconzi nuko Imana izogumara Imana, Imana rukundo kandi izo nshaka ko yabanosinziriye icambere nkuko nahagurutse ngwanira gateka kabana. Jewe ico nashaka nuko atamwana numwe yogwaruswe, nuko atamwana numwe twosanga mwibarabara, tamwana numwe twosanga mwibohero, tamwana numwe yokwicwa n'umunanu hari habariko baricwa no kuba bariye byinshi. Rero ndafise une confiance triomphante à la providence.
Magi retraite yawe izobajya muzaje mu karuhuko ka bukuru ryari muratanguje indi fondation mu gihe imyaka ntikiri nyaca gihe matubwira mwatanguye ku myaka 24 mu myaka 5 muzaba mwaramaze kuzuza 70 umuntu akibaza ati none akabukuru kanyu karuhuko ka bukuru muzogatangura ryari iyo fondation mutanguje nimba muzoja muzabukuru muzoca mushira hari ya muhe abo mufise babandanye bayitwara namwe mu ruhuke
igeje ntacho ntwara. Oya icyo mvuga n'urukundo, none warabonye urukundo ruja muri retreat naho nzoba ndyamye ku musego nzoba ndanye ugo rukundo. Kumbure uvuga ibyo kuyobora ibyo kuyobora institution ibyo kuvuga ati ni jewe ndayiserukira nkagenya imbere y'amategeko kuyivugira gusinya kugirana ibyo nibindi ibyo byovyo sina jewe ndi president wa fondation Magi Barankite nubundi numubiriki uri vice president ni umurundi yitwa Majambere Silas muhungu wa Makokwe aba muri Norvège uraba ubuzima bwa fondation imisi yose numubiriki kazi yitwa Florence uri aba administrateur abari muri conseil ya dosage harimo ba abashinga mateka bo mu Bubiligi nka Louis Michel, harimo abahoze arabategetsi benshi ba kwisi. Nukuvuga rero tugiye kugura sijewe sije ntwara zobandanya ndi ngwizugo rukundo gusa
turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro akajambo kanyu kanyuma mu munota umwe kubatandukanye bariko baratwumviriza.
Nashaka ko kuko abanyumvirije kumbure n'abatavuga ururimi rw'ikirundi n'iryo ragi ngomba gutanga uhejeje kumbaza sinoshaka kuryama kwitaba ibukama ngo Petero mweranda mbaza ati mbega Magi ko nari naguhaye ingabirano nyinshi none ujimbokoboko. Shaka rero ko abantu bamenya ko icyo baremewe baremewe urukundo.
Murakoze cyane, urakoze cyane gose Marguerite Barankitse kubona mwaje ngaha muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika kugira ngo dushobore kuyaga muri isanga y'ino munsi ngo mutubwire ibitandukanye kuri Fondation Magi Barankitse. Ejo nitwasura kudodora ngo mutubere umutumire muzotwita.
Urakoze cyane Diane, nanje ndakuye ubwatsi ku ijwi rya Amerika rimaye bwo buryo.
Yego. Arakoze Dieudonné Cubahiro twarifatikanije muhinga bw'ivyuma na ingenieur yariko aratosora amajwi kugira ngo abashikire ameze neza. Diane nahaze twari kumwe turasubira saa 12 mu makuru ngiye kubategurira mukurindira bandanye kuryoherwa n'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.